Twashimiye ko mwandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mu Rwanda tugasamiranira na kuri FM 104 n'ibice bitatu ijwi rya Amerika. Abari Uganda mu karere ka Kisoro mwiriwe gute, namwe bwe muratwumva tankomanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi yobora. Kwisi hose tui live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Adresse ya Instagram yacu, YouTube na Facebook ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni muri isanga mwagiteguriwe mukamugiye gushikirizwa na Joy Diane ni nahazwe ndi muri studio ya gatanu y'ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Uvuga ko atararota mu buzima bwiwe canke atarumva umuntu yarose ngira ngo yoba yibeshe. Uramaze kurota, nimba umaze kurota ngira ngo uribaza na rimwe ati biva kuki, ivyo ndota ni ivyo mba niriwemwo, indoto zivahe, zitegwa niki, urarota ukibagira vyo bitegwa niki. Uno munsi muri sanga y'uno munsi turagaruka kuri utwo tubazo dutandukanye tujanye n'indoto n'ibindi bishimikiye ku bwonko umuntu abamwo, haba mu ndoto haba iyahoze atekanye ari wenyene. Muri benshi rero mwatwandikiye muvuga ko mufise ivyo muza kubaza umutumire twabatumire no munsi muri sanga y'uno munsi. Nawe suyundi ni Pierre Claver Njejimana, umuhinga yanonosoye ibijanye n'inyifato akorera mu kigo gisanzwe gifasha abagenda n'indwara zo mu mutwe kiri Bujumbura mu Burundi mu Kamenge, Centre Neuropsychiatrique de Kamenge. Mwiriwe neza Pierre Claver Njejimana. Nari ngiye kongera ko professeur hari habatari bake bakuzi nka professeur, nibyo na ryonyene reka turigumize ko
bego mwiriwe neza madame Diane. Murakomeye amakuri minsi minsi.
Turakomeye turashima. Hanze hatanguye gusa neza, abantu muhuye mwibarabura bona ko amerewe neza. Sinzi ko mwijoro bica bitera kurota neza canke ivyo ari byo.
Ego bisazwe kurota mondo wese ararota, abahinga barabivuga neza ngira ngo turamwe kandi byasigura neza.
Ego indoto ni kino ne gapia claver.
Ego murakoze cyane. Indoto isanzwe ni ivyumviro biza mu muntu mu bisanzwe ubwoko bwiwe buruhutse nubwo asinziriye. Hanyuma ibyo vyiyumviro biza cyane cyane bivuga ku buzima bwiwe cyangwa bivuga ku babanyi cyangwa bivuga novuga imigambi amaproje umuntu yirigwamwo, hanyuma bikagaruka kuko abahinga bavuga yuko abantu bose iyo basinziriye, iyo usinziriye mu bisanzwe bajya uba uri kurarota, ko umuntu asinziriye uwo ari we wese aba ari kararota. Iyo itiro rero novuga atari itiro ryinshi hamwe ibyo wose waherje kukurota usanga mu bitondo uvibuka, ugasanga urashaka kubwira umuntu uti imeje kurota ibi n'ibi n'ibi. Ariko iyo umuntu asinzire cyane gose, bimwe bita mu gifaransa sommeil profond, urarota hanyuma ntuweza ngo wibuke ibyo warose. Ariko mu bisanzwe umuntu uwo ari we wese akomeye afite ubuzima ebye asinziriye aba ari kararota. Ego.
Nuvuga ko ubwonko burabandanya gukora iyo umuntu asinziriye rero.
Neza cyane, mu bisanzwe iyo umuntu asinziriye ubwonko bwe bubandanya gukora neza cyane, burakora kimwe gusa kubera itiro ryamutwaye ntashobora kuvuga ati ivyo ndiko ndakora ni ibi ariko ubwongo bwa butembera kuko ubwongo buhagaze umuntu yapfuye
hanyuma umuntu akarota indoto iza indoto ziri ubwo kubungahe indoto zose ni zimwe umuntu yo zica mu migwi itandukanye cyane
no vuga bo indoto mu isanzwe no bako dufite ubwo kubiri hariho indoto umuntu nabira kubabwira ashobora kurota ibintu no vuga yamubaye ko cyane yaciyemo akaba n'iziri ndoto bita amafantasme bavuga ibintu byo imaginaire uno yiyuvira cyane bica mu mutwe no vuga bigaca mu mutwe mbere utari ko urira na kode yuko byaciye mu mutwe ariko ugasanga biragarutse cyane cyane iyo usinziriye urumva rero umutwe umeze nk'ishyamba mu bisanzwe wakira byose hanyuma iyo usinziriye rero nabwo ndibabwira nti bya bintu wama ucamwo bya bintu wama wiyumvira bya bintu wabonye bya bintu bigutera n'ubwoba mbere ugasanga biragarutse yego hanyuma muri make novuga nti hariho indoto novuga umuntu aza kwibuka yuko yari karabirota nababwiye bivana n'itiro ingene bari ingana n'igihe rero iryo tiro riba ari byinshi cyane ugasanga umuntu ntashobora kwibuka ibyo yarose hamwe kuvuga mu bitoro rwose naraye ndyamye neza ata nkomanzi zirimo umuntu uze mu gatiro kanjye dore ko uba wasize agatiro kamwe kameze neza gatuma uruhuka neza bya byiyumviro ibigaruke arasifasi ko ndabivuga mu gifaransa
hanyuma abantu none iyo uwovuga ko kurota bitandukanye murabiciye ko ku masonga bukebuke kurota bitandukanye no kutaryama neza ntiyo bayibeshe rero
mu bisanzwe yabayibeshe neza kuko ibyo bita mu gifaransa nuze amakoshimari cyane cyane bikunda gufata iyo ufite itiro ritameze neza iyo wiri burushe ugasanga urabuze agatiro yamwe urusinzira ukaza muri kurakangagurika nubwo ko haje ukangagurika mu bisanzwe ziba ari indoto ziba ziko ziraza kubera ikiro rya buri kameze neza mbwa iyo umuntu asinzire neza byo bita muvuga ngo ikiro nyene bikwiye donc urarota mugabo ivyo donc ntacho bishobora gukangura mu bisanzwe mbwa iyo ikiro bitameze neza urumva indoto ziragucira kugutera ubwoba ugasanga uciye wikangagurika ugasanga bice byanga n'ugusubira no kuronka n'agatiro
ego reka tugende
gatuvuga ngo indoto zirafitanye isano cyane gose n'itiro ritaba rimeze neza
babandi bavuga ngo arota yicaye naho
barota yicaye
hariyo nka sindi ko bavuga ngo araradirana arota yicaye nk'umuntu ayiyumvira
Mwisaze uramaze kubona nk'abantu benshi bamaze kugera mu zabukuru kenshi na kenshi agatiro karabacira ko gatoyi bicaye nk'ahantu agatiro kakamutse ko kabona asinziriye hama ibyiyumviro bikagwa biza karota nyine nk'uko twadeje kubivuga ako gatiro kiyo ni kaba kameze neza kaba ari agatiro gakeyi akarota yicaye ugasanga ari karavuga nk'utuntu bivanye n'uko agatiro kamufashe ka kamufata buke buke n'ubundi bintu bya gutyo
reka tuje ku mirongo ya telefone duse n'abatari bake bifuza kubabaza ibibazo bitandukanye turahera kuri Daniel ikaze ku ijwi ry'Amerika
alo
uherehe ga Daniel
ndaha mu gisagara cya
Makamba haravugwa maki
Makamba nane mu mahoro akazuba ariko abantu baratekanye
urarota canke nturota
yagira ngo nta muntu abaho mu buzima atarota
hariho abahora bavuga ngo je hariho nko indiko ndategura ikiganiro hari uwambariye ngo ntiyarose ntabyibuka ije aba yarose ngo aribuka ko yarose mbwa bikanga ko abyibuka araza kudusigurira Pierre Claver gituma bamwe batibuka ibyo barose nubwo yavuze ati hariho ababa basinziriye cyane n'abataba basinziriye cyane Daniel akabazo kawe rero ku mutumire twagutumiriye uno munsi ni Pierre Claver Njejimana n'umuhinga yanonosoye ibijanye n'inyifato
akabazo fite fite akabazo birabishika umuntu akarota ajyana karota mbere akarota ibintu biteye ubwoba haza nk'ikintu dufate nk'ikintu cy'igikoko kiza kumujyana ari kumujya agakoma induru cyane gose kuburyo ashobora umuntu ashobora no kugomba kwikangura bikanka cyangwa gukoma induru wewe agakoma induru mugabo abo muri iyo nzu bakabyumva mugabo wewe byiwe ntaje kumva ko yakoma induru sinzi rero nagwa kubaza biva kuki cyangwa biba bifashe bifitanye isano riki na bajya harya umuntu arota ibintu abyose bikazoshika bikaba byo icyo nicyo kibazo nagwa kubaza mu bisanzwe.
Urakoze reka duhe akanya Pierre Claver Ndejimana akwishure. Pierre Claver umwanya ni gwanyu mu ishure Daniel ari Makamba.
Ego murakoze cyane. En fait kuri Daniel ari Makamba nashaka ndamubwire yuko mu bisanzwe uko nabikunda bivuga ubwa kare indoto nkuko abivuze nawe nyene nta muntu n'umwe abaho akiri muzima atarota twese turarota mugabo nkuko nabivuze bwa kare gitangura indoto ntizimeze cyo kimwe kuko bivana n'ingene umuntu aba yatoye ikiro rimeze neza cyangwa ritameze neza hanyuma akarota aba cyane cyane rero ngerageje kwishyura Daniel Makamba ni ukuvuga ngo umuntu ashobora kurota ibintu bijyanye n'ubuzima bwa minsi yose yabayemo cyane cyane urabona hari nk'umuntu nka muri kino gihugu cyacu cyakirimo ibihe bitoroshye by'intambara ugasanga umuntu ariko ararota ariko arahunga cyangwa ariko arirukanga ahunga abantu bajye kumugirira nabi cyane ukabona ariko ararota abona ibikoko bijye kumugirira nabi bijye kumwica bivanye na novuga na kiritire ndende kiritire no yavuze mu kirundi biragoye umuntu bisanzwe arota dans la culture dans la culture novuga mu bijyanye n'imibereho y'igihugu arimo ya sosiyete yavukiyemo hanyuma rero bivanye n'ibihe umuntu yagiye aracamo ugasanga indoto zikura kuronka amateme novuga ajyanye n'ubuzima bwa minsi yose umuntu yagiye aracamo arabajije ati mbega cyoba biva kuki bije niko ndagerageza kumusigurira yuko umuntu aza kurota bivanye n'aho abaye n'iburyo abayemwo n'ivyo abayemwo ugasanga kenshi na kenshi ivyo bikunda kuza bigarukagaruka. Ego, siko nagerageje kumwishura niba namukurikiranye neza.
Nibaza ko aha
ndatomora neza ikibazo cyiwe.
Ngiyamaze kugenda ariko uko mu bisigwe je ndumva bitahuritse cyane. Ego, trafise. Murakoze trafise na Aimable ku yindi murongo wa telefone. Aimable ikaze muri muri sanga dusangira ikiyago.
Murakoze cyane. Amahoro kuzigira Amerika.
Turaho turashima hanze hasa neza akazuba nubwo katari kenshi nta bukanye buhari no munsi. Guherere he Aimable?
Nairobi
biragenda neza.
Ari kwa kabeho ka ikirere tu kimeze nk'ikirimo agakungu ka rugira akavura niko karimo kashaka kuzwa ariko arakabeho gusa.
Ubundi mwe mwahora mukanya mu kwezi kw'indwi sinzi ingene byagenze. Akabazo kawe ku muhinga Pia Claver Njejimana twagutumiriye Aimable.
Nari nikuje kubaza umuhinga w'ibijyanye n'indoto n'ibintu byo mu mutwe.
Yanonose ibijyanye n'inyifato ntiyanonose iby'indoto gusa.
Ari ibintu bijya bimbaho nkabata ikintu kenshi muri kazoza nkabona kirabaye cyane ariko ahanini n'akantu k'agadevovije mu mutwe nashaka kubabaza ngira uburakari ukugira uburakari bukomeye cyane birenze niko barakabaze ko mu mutwe kuko birashika nk'umuntu agakorerwa agakosa cyangwa agahura n'ikintu kimubabaza sinita mbabara uwo mwanya ariko uko iyo ikigenda ihera n'inzira kuri cya kintu niko uburakari buguma bwiyongera ubwo burakara cyane n'ibyo salisano ni ingwara cyangwa ni ibibazo byo mu mutwe nagira ari bicyabuka koyo nshira igihe ku murongo nkamenya nimba kunoze no kwitwara bishobotse nimba ari
ndisabe Dieudonne muhinga bw'ivyuma akugumize ku murongo. Dieudonne urakoze kumugumiza ku murongo. Ego Pierre Clavier murumvise akabazo ka Aimable arabajije ati iyo arose bizoza muri kazoza birava kuki akabibona. Hanyuma tusha ubutumwa kuri Facebook tuvuga ko tuza kubatumira twabaretse ko baza kubaza n'ibindi bibazo bitandukanye bijanye n'ivyo mu mutwe kuko ari benshi bari badusabye ko twosura kubahamagara mukabishurira aka kabazo kiwe na konyene muraca mukamwishura kumenya nimba ukurakara ugushavura cyane byaba bifitaniye n'ikibazo cyo mu mutwe.
Ego murakoze cyane kuri icyo kibazo cya mbere yavuze ati kurota ibintu bikazoshika ibaza cyane cyane ibyo bintu bijyanye na no kugendereza jewe ka buhinga vrema novuga nti kugendereza bivana n'umuntu uwo ari we wese avuga ngo nako ngo si ikintu ngo biteza kuzoba jewe nta buhamya nshobora kubitangira kubera mu bisanzwe kuko nariko ndababwira indoto mu bisanzwe ni ibintu bisanzwe cyane kandi umuntu yamarota ivanye n'ingene yabayeho n'ibyo abayemwo nizo yumvira cyane cyane ibyumviro bikunda guca mu mutwe kenshi ibyo bikunda kugaruka iyo umuntu ariko ararota kuva rero yuko ibyo yarose biteza kuzoshika birashaka gushika ukarota ikintu yego kikabaho kigashika kuko umuntu arota bizabi ibintu babayemwo bishobora kubaho cyangwa ntibishobore kubaho bijyanye n'ingene donc isosiyete itunganijwe. Ego hanyuma kwinshi kijyanye n'uburakari n'ishavu ryinshi biba kuki biba bifite isano n'indwara zo mu mutwe novuga ni bisanzwe umuntu novuga muzima ameze neza n'umuntu agira ishavu akarakara mugabo agashobora kwirengera bavuga kwikontrola self control kwikontrola amavuga ati ibintu nina shavura nkarakara nkagira ibyo nonona ebye abantu amategeko acatangura gukora muri icyo gihe urubwo muntu abafise nuvuga ubuntu budatunganye neza icyo bita un trouble de la personnalité mu gifaransa. Iyo umuntu bisanzwe afite personnalité iri équilibré ni wa muntu ashoboye gushavura avuga ati okay se ase ishavuri kandi bigeze ngaha biraziya birituma nkora ibintu bitaroranye bituma abantu banyumvira uko nari bagaba amajyazina ry'ukwitwa umurwayi wo mu mutwe entre guillemets kuko évidemment iyo udashobora gukontrola intuze ishavu ryawe uburakari bwawe nuvuga yuko quelque part mu buntu bwawe harimo ibintu bitameze neza icyo gihe rero ujya witura abahinga kugira ngo bakwigishe icyo bita le changement du comportement guhinduka kugira ngo umuntu abeho neza. Sinzi ko nagerageje kumwishyura umuvukanyi ari muri Kenya afise kutatahura ashobora gusubira akabaza neza ikibazo kugira ndagitahure neza.
Ego Aimable Nairobi watahuye inyishu uhawe na Pierre Clavier.
Ntiwayitahuye natahuye ariko ndumva umenga nikwiye neza uwo mwanya habaye ikintu ako kanya kirakaje simuta ndakara ariko uko ngenda nkanariza mu mutwe niho ngenda uburakari buza umunsi n'iminsi ibiri cyane cyane yari nk'ikintu cyabaye kivuye ku muntu mbona adashaka kumenya kurokoresha yuko yoba yakosite nkadatoye
ngira rero wowe uri mu murwi w'abantu babikishavu
yavuga rero ko kuguma bipanga mu mutwe umenga kuvamo kubyibagira yuko kitobari n'ikibazo kiteleye umuntu w'umuhinga.
Sinzi Pierre Clavier hari icyo mwumva mwongera ko kunsiguro mwarimu muhaye
umva nako ndamubwira yuko mu bisanzwe kurakara ishavu ryinshi abantu twese bituremye cyo kimwe isoko agiraza kuntahura abantu twese bituremye cyo kimwe novuga umuntu wese arafise ingene yubatse physiologiquement arafise bon arafise ingene yakuze no vuga education kuko umuntu mwisanzwe agizwe don agizwe namaraso n'umubiri namaraso akura ku bavyeyi hanyuma akagira rero nubuntu yagiye aratoratora aho yagiye aracha uko ukura mu muryango urafise bon muryango urafise ikintu utunganye bi mwana mwana agize ikiyuka muti kirazira nikibi ashavuye cyane reka gushabura cyane si byiza akagenda aramenya ati iki kiremo cyane cyemewe aba hari ibyo twiga duhuye mu mashure dutarwa ishure tukiga tukigira ku bandi uravuga uti nko ujya muri rivi ndamukunda ugasanga nawe utabwiye utabura kuririmba hanyuma rero en fait umuntu wisanzwe agizwe ni na Noe Mikere umuryango agacagirwa kandi n'abagenzi ahaba inshuti y'abagenzi ku ishure bahura ugenda umuntu agenda arabigira ko rero hamba uburakari bwa cyane nako ndabwira ko bivana n'ingene umuntu yakuze hamba rero n'imbero cyane cyane yagiye araronga ugasanga ubuntu bwe bwaramaze kwicara domora personalite yaricaye arafise ukuntu ameza atunganya ibintu hanyuma rero hariho abafite ishavu byinshi uburakari byinshi nyine bibanye n'ingene bakuze n'ingene bagiye barabaho mu buzima bwa misi yose n'imbero barose bahawe ugasanga bitwara gutyo bivanye n'ibyo bintu byose ndagiye kubasigira
murakoze cyane
abahinga baravuga yuko bien nta ngeso nini idashobora guhinduka hagiyemo ishaka nawe nyine nibaza ubwo burakari amaze kumenya ko bufise ataza kwigengesera akarabwira agenda arahinduka bukebuke kandi birakunda
yego murakoze cyane rwose Pierre Claver turi buta ijwi rya Amerika abariko arayumva mu Kirundi no mu Kinyarwanda yuko turiko turagaruka ku vy'indoto kuri Facebook tuvyandika twabaretse yuko muza gushamo n'utundi tubazo mufise tujanye n'ubwonko canke utundi tuntu mwibaza ko dukora ku bibazo byo mu mutwe nico gituma mwumvise nk'ikibazo ca Aimable Charigi shimikiye cyane kuri ivyo byo mu mutwe hanyuma rero ga Pierre Claver tugarutse kuri ibi vy'indoto Aimable yarabivuze atari habarota bakarota bavuga abandi bakaruta bahoze kuki bamwe baruta bavuga abandi bakaruta bavuga ico hari ico kiza cerekana ku kami ka muntu
ego keshi na keshi iyo umuntu hari abaruta bavuga nivyo baruta bavuga baje baruta bavuga niko babibabwira no kuvuga ngo bafise ensemble iri superficiel no kuvuga ngo keshi na keshi uri kurarazirana mu kurazirana aho urazirana iyo ufite ikiro bitameze neza bitari byinshi so iyo mwisanzwe itirari ryinshi urarota mbwo ntishobora gusohoka mu kanwa ngo bivuge mugabo iyo itiro ari bikeyi ari bavuga itiro rirakwiye neza urarota mbere ukavuga hayo n'abahaguruka bagatanda bagana natambuka no agatambuka sinziriye kagagenda ngo mu bisaro agenda ngo gutora ikirwe itiro ryo ribari vraiment ritameze neza ritari ryinshi
mukivuga kuri ivyo ino sana twihanganira
Allo?
Murat,
iyo umuntu asinzire cyane ansoye profond ararota mbwo ntashobora kuvuga bajye barota bakavuga itiro ryabo riba ritameze ibyo ari itiro rikeya vete itiro ryinshi gose
yego Innocent tugusabe ugume ku murongo wa telefone turazi ko uri ku murongo uca tukwakira ariko tujaniranye kano kabazo kuri abo muvuze ugasanga umuntu araryamye aravyutse ariko ararota aragiye muri frigo aragiye hari aratoye ikintu kera tukiri bato n'abavyeyi bacu je ndatsi ko barabivuga ati ubonye nk'umuntu avyutse akarota ariko aragenda kirazira kumukora ko ashobora guca umukanze agacagwa agapfa ivyo nivyo canke baba bafatira ku makuru atari yo ga professeur
bo mu bisanzwe nivyo iyo umuntu ubone agize kuzeye amatarative nkajya kirazira kumukora ko bifaso brutal urumva no kumwegera buke ukamukurikirana kugira ngo aheze ntuzeye destination yiwe hanyuma amaze gushika ahantu atekanye ugasubira ukagombaga mukora ko buke mugabo ntukimubiritariza ngo umubyure cyangwa umukubite kuko nacyo kugira ingorane nk'uko babivuze nibyo
hanyuma kujya kuntu nako usanga ngo hariho abarota uri ruhande we akamuvugisha akamwishura byumvikana ko iyo umuntu arota rero ariko ararota ubwenge bwe bwose buba buhari ashobora kumva uri ko aramuvugisha nubwo amase we bayugaye
ego no ni mutabura yuko mu bisanzwe y'umuntu ariko ararota avuga cyane nabwiye yuko ansomeye n'ikiro biba ari rikeya
ni tiro rikeyi donc cevoyo iba ikiraturura neza ikirakora neza abari muri activite y'ubuzo bwa bisi yose mugabo atari concentré kubera ikiriza rya mutwaye mugabo ndovuga ikiro ridakwiye ridakwije bya ngombwa ko ikiro rya kwije bya ngombwa ijo nashora kubishora kubaho mu isanzwe nibimeze nakugira ati twese mu isanzwe twese umwanya uwari wose twa mu ijoro dusinziriye twa turi mu ndoto zitandukanye z'ubuzima bwa misi yose mugabo ntidushobore guca tubyerekana mu gutambuka cyangwa mu kuvuga kubera ikiro riba ari byinshi cyane ikiro bita ngo ikiro riremereye ariko bien ikiro novuga risperse ritakwiye neza umuntu arashobora kuvuga cyangwa agatambuka akagenda mugabo ariko ararota nacyo gituma rero novuga nti muzeye ikiro afite nibyo rigize muzeye le gros y'ifiguro cyane cyane
ego reka dusubire ku mirongo ya telefone turahera kuri Innocent twurana kwihanganisha twakugumije umwanya munini kuri telefone Innocent amakuru uherereye he
kimegogo cya Kenya aho bitwa Kakamega
Kakamega muravuga make abari Kenya murakoze no munsi turi ko turonka amatelefone yanyu menshi muzohore gutyo mu biganiro byacu bitandukanye akabazo kawe kwa Pierre Claver
akabazo nari nshya njye ndiko na gizindoko kira igishane njye ndoko nakaroga ikintu kira ntizoba yo kizola na nsiba ni kumpi cyo cyangwa karoga hari no kumufasha tuzana nagize ndoto ni hafi ajya imubwiwe tubane ariko kuri nanjye kari gishanye amaze gushyikira mbiye kwa sati n'icyo yazana mu rugo rwanjye ukabyara yatumye menya ndeno bifatanye kwa ingingo ni kuba nagiye kuzayiba kuti
nkinge gato uvuze ngo umufasha wawe warose iki
akaroro ka hafi kati no kumufasha tubana n'umugore wanjye na gizi ndoto ndiko namufasha gukora ibintu modoka byoye batunze ajyazanye ku mu rugo rwanjye tubana ariko kubera nayo imaze ingingene tubana urugo ndoto amaze gushyika nta kintu yajyazanye ariko afata ashobora kuzana mu rugo rwanjye kubera iyo ngizi ndoto ikintu kira kuri gishushanyo yariva kuki cyangwa niba ndabi mu mwana baragwaye ishobora gutahura kuza
Beka tubanze dufate n'ikibazo cafu dufate n'ikindi kibazo cafu ndi nawe ari ku murongo hanyuma Pierre Claver habishoye rimwe ifundi ikaze nawe ku ijugi America
Ego murakoze je noye mu Burundi
amajahe gafu
mu ntara ya Rutana
Rutana namwe muvuga make
na mahoro
akabazo kawe ka Pierre Claver
kibato fite umuntu ibintu bijyanye n'indoto yo byikingira gute hajya umuntu agiye gusinzira hajya umuntu agiye gusinzira abona ko indoto izi gutandukanye nabaza ukuntu umuntu yo byikingira nibyo nabaza murakoze
urakoze ubwire umunsi mwiza ngaho mu Rutana na wewe Pierre Claver turahera kwa Innocent ari muri Kenya ati charose nikiba kugira ngo amenye kitazoba arakirota mu biha izahe nsiguro abahinga batandukanye nka ba Fred mu byinsiguro bavuga iki kuri bari abantu barota ibintu bikaba canke babirota ntibibe ni impano n'ubutumwa bw'Imana ni iki
Okay burakoze cyane Fred we arabisigura neza arabisigura neza aho yerekana yuko umuntu cyane akunda kurota ibintu bijyanye n'ubuzima bwa misi yose agasigura iyo umuntu arose arose ari igikoko kije kumurya atanga isiguro arose umuntu aje bamucumise imbugita cyangwa icumu atanga isiguro byose nako ndabwira ko bijyanye n'ingene na culture umuntu yabayemo sizigere mu kirundi no bivuga
umuco
culture bira mu murasi la culture mu kirundi mba sizige no isigura neza mu kirundi umuntu kubandanya rondera amajambo ikirundi kirakenye murabizi
ni umuco nakaranga ngirango ego
Alo, alo.
Ni umuco nakaranga kahuye gukira.
Ako umuco vala. Umuco imico nakaranga igize igihugu keshi na keshi umuntu arota ibyo muri ako karanga. Ni umuco ego. Hanyuma kuvuga yuko ari ingabire umuntu aronka jewe ibyo bintu keshi na keshi nkunda kubiha ikibazo kinini ya kuko icyozi cyoco nuko twese tuyarota amatwarota ibintu bishobora kushika cyangwa ntibishike yego urashaka kurota ikintu kikazoshika kuko ushaka kurota ikintu kizoshike ivyo mu bisanzwe tres normal ni ibintu bisanzwe cyane gucuvuga rero guca utanga isiguro ngo narose ikintu kirashika ugashe ugomba kubigira nkanoze nka kaini regle general nibaza yuko umuntu aba yihenze cyane ego hanyuma kuri uyu muvuka yo murutana nawe ati mbega kugira ngo umuntu yikingire indoto byogenda gute kugira ngo umuntu yikingire indoto mu isanzwe misaza yategereza kugira nozeye asome soigne donc ni ukuvuga ngo kwirirwa utunganye umeze neza hanyuma ukagenda kuryama ahantu hameze neza atabintu atanduru ihari atagwa mu ruhari atamabruit novuga mesha hari kugira ngo ushobore gusinzira neza umaze gusinzira neza ukinjira mu itiro rimeze neza indoto uzorota mugabo ntacyo zizokubwira kuko nuzobyibuka nuzomenya nuko warose twese turaryama tugaca mugabo ntitumenya ngo twararose ariko abahinga barabyerekana neza yuko tanke lo cerveau iba iriko iraturuna itembera ni nka filme ibiri kirazunguruka y'ubuzima bw'umuntu uwo ari we wese hanyuma indoto zikaza mugabo ntihagire icyo zikugira ntihagire no kuzibuka ntuzibuke kubera ikiro ryawe riba rimeze neza cyane hanyuma ugaca wizibukira umeze wigira ku mirimo yawe ubuzima ukagenda neza mugabo iyo uryamye ahantu atameze neza ukirigura akora ukaruha rwose ikiro rikamera nabi urumva indoto ziteza guca zigufata kandi ikakugira ni bo yego ukazibuka kubera itiro nako ndakugira yuko itiro riba ritameze neza
yego stani utwihanganiye gato ku murongo wa telefoni ndabumva profesor urumva fundi ati umuntu yokora iki kugira ngo ntarote namwe ati natekane ajya meheza indoto rero si nziza ntacu zimaze yaba umwarota avuga ya harico zimara ku bwonko bw'umuntu
indoto ku bwonko zirakimaze kuko afite nariko ndakubwira ni ubwonko ni nka firme ubu uri kuraturura ni serivisi izunguruka izarose uwo wapfuye indoto zerekana yuko umuntu akiri muzima akiriho ni ukuvuga ngo serivo yiwe iguma imitumba itembera izungurutse udufirime yabayemwo haba n'indoto izo ndoto zikaza y'amafantazi makaza ni ukuvuga ngo indoto zifite akamaro kuko umuntu aba ari anvi ari mu buzima mu isanzwe yego kuko utari kurarota mu isanzwe ubu serivo yawe iba yahagaze serivo nayo ihagaze umuntu abapfuye
hanyuma bamwe batarota nabo harimo nk'iby'abahinga babahanurira kugira ngo bashobore mu bahanura kugira ngo bashobore kurota
kugira ushobore kurota urumva kugira ushobore kurota no kuvuga ngo iyo afite urya nawe ugomba ukagira muzeye yeferanse uno munsi ba ugere wirekere mu bintu byinshi uruhe ugira iki aba ucungira ikiro bitameze neza arasigaye ahantu ukabura ikiro nawe urije ukazumva urakanga utajya ukangutse bisanzwe uburose hama ugakangagurika icyo gihe urumva ni ukuvuga ko tosome ikiro yawe bisanzwe iba ryabaye peritiribe maze kuba peritiribe rero indoto zica ziba nyinshi
yego murakoze turi kumwe na Stani hamwe na Diodone turahera kuri Stani kaze ku ijwi rya Amerika no muri Isanga
yego murakoze
uherereye ga Stani
ndi Bujumbura mu Burundi
Bujumbura muvuga amaki
Bujumbura na neza turashima turahumeze neza
akabazo kawe
akabazo kanjye bo ni kujyana n'iby'indoto mu bisanzwe kenshi uyu muhinga yavuze ko ari igihe umuntu arota ibyaba yaryemo cyangwa akarota ibiba byaramushikiye ibiba byarafite ku buzima hari ikintu kimwe gikunda kuntangaza mu bijyanye n'indoto mbega ko hari igihe umuntu ashobora kurota ariko akoroka kumanga nini cyane ndende gose kandi bikaba byari byaramaze gushya muzi na byasa nari manje akoroka kumanga cyangwa se nari yabibayemo cyo kukoroka kumanga mbega iyo fenomeno yabishyika gute kugira ngo seruvo igarukane ijya nicyo kintu cyo gukoroka nk'ahantu hari hari cyane akabazo kanjye nako byanari intanga byinshi nyinshi
hama bikugaruka ko kenshi cyane
ikaba nyine kenshi bigakunda kuba kenshi
urakoze stani ngaho ibujumbura bwira umunsi mwiza
yego
yego Dieudonné nawe turi kumwe
yego
uherereye he
mperereye mu gisagara cya Gitega
Gitega ku mugwa mukuru wa politike namwe muvuge iki
nasha tuvuga neza ibintu byifashe neza n'akavura gahejeje kugwa
akabazo kawe kwa Pierre Claver muhinga twagutumira uno munsi
akabazo kanje gahagaze ku kibazo cy'indoto
allo turakumva
hari gihe abantu bavuga ko ibyo barose biba n'abandi bavuga yuko ibyo barose bitaba mbega birabyagenze gute kugira ngo umuntu ashobore kuyumvamo yuko ibyo yarose byabaye hamuyunda akavuga ko bitabaye ubwo nk'ibyo babiva ku by'abantu dushobora kuba twirigwamo bikatugora gutahura akabazo kanjye nako
urakoze nawe we Gitega
ego
ego Pierre Claver turahera ku tubazo twa Stani atakunze kuroka kurota akoroka kumanga birava kukibwira ngo indoto y'umuntu yame ayibamwe atabyegeza bamwe muri kahise turajanira na niki bazo cuya twandike kuri Facebook we abaza igituma yama arota yahongotse amenyo buri gihe n'uyundi ngo yamarota ariko arangura amabanga yabubatse buri gihe
okay bisanzwe ngerageje kwishura umuvukanyi wacu ati amarota ariko arakoroka mu manga amarota ariko aramuhongora amenyo cyane amariko ararota ariko ararangura amabanga nubwo ni bon bisanzwe hari byo tubamwo haje tubamwo tubamwo iminsi yose tuzi ko tubibamwo akabari nibyo twabayemo tukiri bato tutakibuka tukiri abantu batoyi nk'uko bisanzwe ngo nguyo arota ariko arakoroka nko mu manga no kurambega akiri umwana mutoyi yakuze gute yakuriye hehe yakina na bande byagenda gute ni ibintu nyine by'ubona uri kurahonguka amenyo hariho ibyo nuvuga umuntu yibuka byamubaye ko sanga tibuka byamubaye ko cyari byabaye ku mubanyi cyari byabaye ku mugenzi wiwe ugasanga byaragiye ahantu muri ya filime ariko ndabwira muri inconscient y'umuntu hama aribyo biza kugaruka rero arasifase iyo umuntu ariko ararota mu ijoro asinziriye urumva rero ndagomba kumusigura nti ndamubwira nti hari ibyo umuntu yabayemo cyane abamwo ibyo yabayemo atibuka na gatoya akiri umwana kuko iyo twakibu twira abana ni byinshi cyane ni tuti ni shene hamba rero iyo uri kurarota ni ukuvuga ngo ya filime iraturunda ukiri umwana byage ibyo wakuriyemo udukino wakina ibintu byose bikaza bakaba byo bigaruka arasifase hamba cyane cyane ugasanga ni ibintu byakumaritse mbere yo gutera n'ubwoba bahura nibyo biriko biragaruka hanyuma kuri bijya mabayari kabwa ati urarota ibintu bikazoba cyangwa bikaba ibyo nayo ndabwira nayo nameje ku kisho ndababwira nti mu bisanzwe ni urashaka kurota ibintu bikazoba ubwo ushaka kurota ibintu ntibizobe bivanye n'ubuzima bwa misi yose umuntu abayemo birashoboka ni bisanzwe mugabo niko ndabwira ko umuntu atoshya bifata kome nuvuga ibintu general ni regle general donc je dis bien bishobora gushika fortuitement comme ça ugata utoshye ubitangira ubuhamya ngo undoze ikintu giteza kuzoba cyane ni ngombwa giteza kuzoba ibyo nibaza ko atari byo na gato
hariho n'ababyitwaza bakabaka
allo
ego mubandanye
allo
mwari muvuze gute
narimvuze ni nta muntu wica abifata nk'intuze nka umugenzo yuko umuntu arose ikintu giteza kuzosha kiba cyane kizoba urumva kirashaka kuzosha kandi gishike biva bijanye ni na circumstances z'ubuzima n'ibisanzwe cyane ama sizi bundo bwo burutana nibagiye kibazo bambagiye mbere cyangwa nyibusaga cyane
muracishuriye ko cari cuyo avuga ati bihera he kugira umwarote yibukunde ntibuke mwari mwamaze kubisigura
ego
hanyuma ahuga kandi kabazo ga Pierre Claver hariho iyo abantu batandukanye baha insiguro zitandukanye indoto umuntu akakubwira ngo mu kimizirimo ngo bisigure ibi uyu ndi yaza ngo kwera ngo Fred yavuze gucya ngo bisigure ibi kuki abantu babifatira ku madini babifatira ku mico babifatira kuki nuvuga ngo nimba mba muri Amerika indoto zande zisobanurwa n'umuco mbamwo nimba mba mu Burundi zigasobanurwa n'umuco mbamwo canke kubera iki bafatira ngo hari indoto za kimizirimo abandi ngo hari indoto ziki
Voilà dogurumva aho ubaye ingendo wakuze ibyubayemo uvuze ibyubayemo uvuga ngo umuntu arafise ibyo yemera azivya senga arafise voilà bizabe indoto zikira kwataka zikwatakira aho uri nyene do uvuga ngo yesho kwatakira mu kimizirima aho ubaye ko abamize basukuntu batanga isiguro y'ibintu aba katolika basukuntu batanga isiguro y'ibintu uvuga ngo uko umuntu yemera niko tanansi gusigura isiguro indoto ica igomba gufata intumbero no kuvuga ngo uri muri etazi muri America ubana kwe nga muri America akagira indi culture americaine no kuvuga ngo azorota indoto zijanye ni America mu Burundi yakure nga mu Burundi azorota indoto zijanye n'imibereho y'abarundi
mbe hajya n'utswa na duto turarota nubwo tudahura tubivuga utubebe akana kameza atandatu akana kameza abiri natwo turarota
koko kuko tutarose afete muzabizi wara y'umwana avutse servo yiwe imeze nka nk'urupapuro rwera atakiza kiwe kiriko ugabo amaze kwinjira aha contact na mama wiwe nubwo ngo servo yiwe iramaze kwakira umuntu yitwa mama imaze mama est déjà plaqué dans le cerveau yego imaje mama iramaze kumenyekana muri servo yiyo rwa rero ajyamye ya imaje mama izoturuna urumva wa mwana azoyatawe kurota tang umaze gutago icyo bita kuja kuyisi mu buzima indoto zo zitanguye
aba amaze kurera utwana dutonya tw'utubebe usanga dufise nka 4 amezi abiri no kuduga hari gihe nk'akana yukareze usanga kariko karatwenga kandi katariko karavuga nako kaba kariko kararota cyane
kajana igeze ya ndoto bisaza umwana ego
hanyuma hariho akandi kagani mu kinyarwanda no mu kirundi karavugika umutindi arota icababaye twumve ko ibiza mu ndoto tubikwega umuntu arakwega indoto kandi
urubugani rakomeye cyane umutindi arota icababaye bacha tuvuga yuko avete indoto misanzwe ikunda gushingira cyane cyane ku kintu kirajishinga umuntu donc kirajishinga vraiment qui vous tenait à cœur bien kirakunda kugaruka hanyuma évidemment umutsinda roti cyababaye ndavuga ngo utakibabaye utaki kitigeze kiza muri servo ntakizopfa warose ni ko bisigura ego
abagendera ku myemerere imwe ngirango muraza kutubwira nimba nk'abahinga muvyemera canke mutavyemera hari ico bita alchimiste bakavuga ati wewe ico yumviriye kikuba nimba ushaka kuba mu mahoro yumvi ati uzotunga uzomererwa neza ibintu uyumviriye bavuga ngo bikwege mu vyumviro vyawe bikube ko hanyuma ushobore kuzobishika ngo ukwiyumvira kurarema uko kwiyumvira kurema umuntu rero abandanye yumvire kugira ngo agire indoto nziza hamazo zishike ko
ni byiza cyane ukwiyumvira mu bisanzwe kurarema jewe n'abana biwanje na muri ko ndabibabwira bon n'abahinga bamishiguye gose ba Emile Kame bameze ba Jean Piaget barasigura neza wisanzwe iyo uyumvira positivement upositive akazoza kawe ebyo karaba vrema kenshi na kenshi umuntu aba icyashatse kuba ushatse kuba umukozi uraba umukozi yaba ucukunda gukora ushatse kuronga ibintu ebyo urabirondera ubigushyizemo ishyaka hama nabwira abantu iyo turire ko ibintu byiza cyane
uya turi ko bintu bizogenda neza hanyuma ushire imugambi imbere nuvuga ngo ama projet yiterambere haba ibyo biraba mizaza kwiyumvira kwiyumvira birema zema bibaho nuvuga ngo uyiko uyumvira ivyumviro byiza ibyo zose biguma biza no mu ndoto zawe hama ndoto yawe ebye urayishika ko ama kugira ushike ko ushikugira un projet hanyuma indoto zawe ukayishika ko ndagwa nka karoro hari umwe aravuga ati jewe neza kuzoba umu engineer neza kuzoba umu docteur ebye yaramaze kurya turi yako acavuga ati jewe ntegeza kubwira abavyeyi banjire muri no shure hama ndazoryiga nishaka ryaje byose hanyuma indoto zanjye ndi kumuganga ebye umuganga ukabonera mubaye ibintu nka ibintu nk'ivyo urumva indoto zirarema vraiment ivyumviro birarema uriko uratwumviza ifoko uha umwanya ivyumviro byiza ugume wiyumvira wiyatira ko ibintu bibi navyo nyene biragushikira ego
hanyuma gapia kavera ni gari none umuntu ashobora kwibaza ko indoto ari ngwara hari igihe indoto zishobora kuba ingwara kurota cyane umuntu warote kangahe kundwi
igihe urumva tugiye aho tuba tugiye tuwatangira kwiyumvira rero za twitwigira mu ngwara zo mu mutwe rero urumva indoto izoba ingwara ryari n'igihe iyo umuntu arose acayirwa ameze nabi ugasanga ubuze ko bwahindutse ugasanga nagira zo ashobora gukora ugasanga yihebuye kubera iyo yarose ati narose umumburi umuvyeyi umuvyeyi wanjye niwe yarantunze niwe yagize iki ugasona aciye areka no gukora nikoba na kimwe agasiza muri ivyo bintu umva icyo gihe indoto izo zavuyemo ingwara ego nakaro nanze gatoyi ugaba urumva iyo indoto uzi yose hama ugaca uzigira ko araretse ibyo zakubwiye kubera ati narose ngiye yuko ngiye ku kazi baca banyica ugaca uti no munsi ngenda ku kazi hanyuma umukoresha urabizi bitatonze ebye arakubaza mbe domande d'explication iratanze ziguro konvenka akazi kakaba gaheze umva dase condition iyo ugiye ku ndoto zawe ukazigira ko ara lettre ebye zoza tabwe kuba ibimenyetso by'ingwara
ego tuje ku yindi murongo wa telefone uri ko Gérard Gérard ndayisaba ikaze ku ijwi ry'America
ego cyane turi kumwe ndi Burundi
ni Burundi amajahe
mukayanza
havugwa make
mukayanza amahoro cyane turashimye iteka
ibiraya birenze ndazi ko ngaho mukayanza haboneka ibiraya byinshi
ya ireje ikiro kera ikiro bagurisha amahera amajana n'ibirayi byiza gushaka ku magaca jana cyane na mirongo itanu
numva biboneka uri mu yahe komune ngaho mukayanza
mukayanza ku gisoko muri komune kayanza nyine
komune kayanza nuko rero akabazo kawe ku muhinga pia claver twagutumiriye
ego murakoze kutwigira mu minsi y'ikiganiro turagikunda cyane najyo mfite ikibazo cyinshi iyo ndyamye nakunze kubona ibintu byabereye mu mabarabara cyangwa nk'ibintu biri byemewe rimwe na rimwe hari igihe usanga niko ndi halo
turiko turakumva
rimwe na rimwe rero hari igihe usanga natwe twaraye mu bintu ugasanga twaryamye kika tugasinziya tukarota ugasanga ibyo twarahe turarota tubibona amasomo yandi ntituzi yuko zoba ari ingorane dufite mu mutwe
ako kabazo turi kumwe ako kabazo Pierre Claver yari yakishuye ugume ku murongo gato Pierre Claver mutwihanganyire turafitaniye ibibazo nainge kuvuga ngo turafitaniye ibibazo na leta y'u Burundi ariko n'ibibazo na leta y'u Burundi kwa FM zacu barazitwaye nitwumvikana ngaho mu Burundi nico gituma hariho abakunzi b'ijwi rya Amerika batashobora kudukurikira kuri shortwave bigora sinzi ko mumusubiramo gato nyingene mwari mwishuye abandi Gérard mu majambo makenya
bon apete sina mwumvise vraiment
yari kwavuga ngo ngiyo iyo ya yiri warabona ibintu ngo arasura kubirota ngo ntazi yuko ari ibibazo byo mutwe bafise
okay oya na nisanze ntango ari mutwe afise kuko iyo wabonye ibyo wumvise ibyo wabanye ku munsi uye kuryama birashaka kugaruka ugasiruka ukabirota n'ibisanzwe na bisa bisana n'ubugwayi bwo mu mutwe natekane areme nako nabwirani abantu bose bazima bararota ama indoto ni bisanzwe na riko ndamubwira nti na riko ndamubwira nti indoto za kuba ingorane igihe umuntu dikiye zimubuza kubandanya abayeho ubuzima bwiza arabayemo ubwa kare kubera imyitwarariko myinshi yagize bijyanye n'indoto ya rose. Ego natekane nta ngwara irimo na gatoke.
Ego Gerard Wate Omoke. Gerard Wate Omoke we? Jarangaya. Ego ugira umunsi mwiza ngaho mukayanza Gerard.
Murakoze cyane gose mukije turaronka amakuru yanyu turakunda cyane.
Ntacho tikazokora ngo umuyaronke nico natwebwe tubereye. Urakoze.
Murakoze mujye mugire groupe ya WhatsApp tukatwasangamo amakuru mu dushyikiriza.
Irahari uze kutwandikira muri message tugushiremo.
Kuri nimero nyine murata kunora kumugira mukoze.
Sawa ubwira umunsi mwiza.
Ego
mbega Pierre Claver hari ya itiro riba mu micinga kuva umuntu akigenda kuryama hari micinga hayitiro.
Allo
ni kuva umuntu akigenda kuryama hari imice ingahe yo gusinzira ubwo ko mungahe byitiro gushika azovyuke.
Okay voilà en fait turumva hariho bisabye umuntu agiye kuryama rero bisa ngo akavaziko misabye iyo ugiye kuryama direct mu giro nkitiro riba ari byinshi nakera rindi n'abarundi iyo bagomba gukwiba barahengera hajya misanzwe uhejye gufungura cyangwa kuryama misanzwe binjira nkitiro gita akavaziko nitiro riba ari byinshi cyane indoto zirota n'ushaka no kuzibuka akaba rero n'ikiro riba rikorera gabanuka harya umubiri uza waruhutse neza hari masaha 8 masaha 7 masaha 8 masaha 9 ubusinzi rikiro novuga riri leje atuye très leje ushobora kurota ugakanguka mbere kenshi na kenshi ni hamwe umuntu abyuka akagera no muntu kugira amabezo yiwe kwihagarika n'izindi kya gihe iyo afite indoto zihije urashaka kuzibuka kwibuka ibyo bari kurarota kubera ikiro biba biriko biratunguka ripunguka hamakaba rero rya kiro rimwe nyene ridafashe bavuga ngo afite ikiro ridafashe hamwe uryama ukihengeka hama yasebura agatangura kuzira zunguruka rero ikwibutsa ibintu bitari bike wagiye uracamo urumva n'ibintu nk'ibyo mu bisanzwe ikiro très profond cyane cyane nirya iyo umuntu misanzwe aheje gufungura agategera akajya pierre tabo gufata nubwo riba ari kiro riri kuko rikomeye byinshi yego rituma afete urota mbwo ntibibuke ibyo warota
ndakabajije ako kabazo kugira ngo numve umwanya mwiza abahinga bavuga ko ari wo mwiza wo kurota hagati y'ubwo bwoko bw'amatiro mutubwiye nuwa
afete nababwiye ndi afete ugisinzira deke utangwe story kiro indoto ziba zitanguye ziba zitanguye mugabo leta afite yazo igendi novuga igendi igabanuka afonction y'itiro ngene rigenda rigabanuka ndetse bituma kenshi na kenshi iyo itiro ryagabanutse urarota ibintu hanyuma ugashaka kubisigura umuntu uti nariko ndarota mbona ibi n'ibi kuko itiro riba risa n'iryaheze mu isanzwe itiro riheze ebye ucusura alasifazi ucusura kuba ucusura gukomera kujya mu buzima bw'akazi kamizi yose haba ibyo uri kurakora ebye ku murango urumva dushobora kujya kurota ko uwo mutu biko turavugana ibintu umva servo nta mwanya wo kuza kuguzura guturura ngo irikiturura muri ibinyene turimo ubu nyine ubwo ni naza kuryama mu ijoro ibituma ndetse tuvugana birashaka kuza kugaruka rwa Diane yanterefonye ya tele hanyuma voila mugabo kubera itiro zafite uko ringana afet nshobora kutabyibuka cyangwa nshobora kubyibuka bivanye n'itiro ryanjye uko risanzwe ritunganijwe.
Yego turi kumwe na Eric Biriho. Eric ikaze ku ijwi ry'Amerika
cyane
uherereye ga Eric
ego Victoria Afrika y'Epfo.
Muri Afrika y'Epfo muvuga make murarota cyangwa nimurota
ndiyo bishikira umuntu wari wese
akabazo kawe ku ndoto rero
akabazo kanjye ntabwo mu bisanzwe kajyanye n'indoto ese ikibazo ku bijyanye no kwiyumva ikintu umuntu yakora
Eric tuko tukumva na bidyo done Eric uramwumva neza Eric twe ntitumwumva Eric urashaka kuvuga kandi uti kijanye n'icyo
Eric naje sinamwumva neza
Eric suramo akabazo kawe
ikibazo cyanje kijanye no kwiyumvira cyane rimwe na rimwe birashika umuntu agashobora kwiyumvira cyane bivanye na nibibazo situation abarimo nabaza docteur ikintu umuntu yoshobora gukora iyo ari muri situation nkiyo kugira ngo ashobore kwevita kwiyumvira
Ego Pierre Claver akabazo ka Eric muri Afrika yepfo
nakumvise mu bisanzwe Eric niba ariko aratwumviriza kwiyumvira bivanye n'ibihe umuntu arimo ibisanzwe cyane ko mu bisanzwe umuntu yiyumvira cyane cyane bijyanye n'ubuzima arimo ushobora kuba uri mu bibazo ushobora kuba uri mu buzima bwiza butunganye ushobora kuba uri mu ngorane zitandukanye hanyuma rero umutwe ugaca ukoreshwa gose nibwo byiyumvira bikomakomeye cyane kugira ngo iyo situation urimo uyivemo urumva ati mbega none wakora iki kugira ngo iyo ntuzeye ibyo byiyumviro bibi ubireke mu bisanzwe ikintu ubona uri kuriyumvira ko ubwo atanyishe ushobora kubitorera nababwira abantu benshi ntugiye ikibanza ntugiye umwanya wacyo nova nimba ariko urakora igikoba kanaka ukabona nturi uri konsantre kuri ikiyumviro kanaka cyo kiburya amahoro no gusaba uhindure activite uhindure igikorwa ariko urakora hanyuma ukore ikindi gikorwa urabyumva uhindura igikorwa mu kindi birahindura n'ibyiyumviro nuva ngo nimba ariko urakora igikoba ikinaka icyo gikoba kinaka kikaba ubona yuko udashaka kugishobora kubera ibyiyumviro bibi urimwo icyo gikoba ugihagarike hanyuma wiyumvire ikindi gikorwa wakora hanyuma ari ibyiyumviro bibi bikuremereye urondere umugenzi muja hamwe muganire kugira ngo umuganirire mbere kuri icyo kibazo cyawe urimwo kumbure arashobora kuvamo inyishu hanyuma icyiyumviro cyawe kiguhanze yatora inyishu mu bisanzwe ibyiyumviro byawe byinshi mu mutwe bivanye n'ubuzima buba urimwo uteza kuva muri ibyo byiyumviro ukoresheje abagenzi ukoresheje ruvuga guhindura akazi guhindura ibikorwa warimwo hanyuma ibyiyumviro davete la konsantrasiyo igakijya ku kindi gikorwa aho no kuvuga ngo bya byiyumviro bibiza biguhanze bica bihinduka
ego mu munota umwe kano kabazo k'umukunzi w'ijwi rya Amerika gashyize ku munota wa nyuma mudukundire mu kishure Pierre Claver ba bantu bakuze bishika iyo basinziriye bakikora ko petit besoin kwihagarika bito bito canke bari abana navyo bija mu ndoto canke n'ingwara
ahurumva byongora gutanga inyishu itomoye mugabo icyo nokubwira cyose abantu baro imyaka umaze gukura nuvuga ibyo byo kwifata bya metide sentere bikaba bikibaho naho utabara buri maso usanga byabaye mbere wacu kubwira sentere zaba zikimeze neza ni ibintu bisaze cyane ku bantu bakuze bageze mu zabukuru arashobora kuba rota kurota kujya kwa bana bakiri batoyi batameti izo sentere babe bafise yarose ni ariko aragira ibyo ariko aragira pipi n'umuntu akuze rero avec les sentere ziba zitakimeze neza urumva arose navyo bica bigenda gutyo
yego murakoze cyane
kuba atarose yego nanjye reka mushikire
yego Pierre Claver Njejimana twibutse ko muri umuhinga yanonose ibijanye n'inyifato mukaba mukora kuri Centre Neuropsychiatrique de Kamenge ngaho mu Kamenge ikigo kiraba bafise indwara zo mu mutwe babatari bake barabazi no kwigisha ibyigwa bitandukanye bijanye n'inyifato n'iki murakoze cyane kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika kugira ngo mudusigurire ejo nitwongera kudodora ku muryango wanyu muzabikore nk'uko mwabikoze uno
urakoze cyane Diane urakoze cyane Vema njye nibaza yuko nacyo nazokora kugira ngo mudodoye tuganire n'ibisanzwe kugira ngo tumenyekane ibitari bike mu bantu.
Urakoze cyane. Abandi dushimiye ni mwebwe mwari ko muratwumviriza abapfasoni nubwo mutatwakura murakoze kutwumviriza ariko turashaka amajwi yanyu. Turabakumbuye turabanyote muzoze muratwakura na mwebwe tuyage. Yakoze cyane gose Dieudonné Cyubahiro yegeranije amajwi yari kumwe na Nadia Taha muhinga bw'ivyuma hamwe na Engineer Chang Diane Nahadze ni je nabategure nongera ndabashikiriza muri sanga y'ino munsi mushaka kongera kumva kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com mukanyige cyisa 12 turaza kuba turi kumwe makuru agezeho mu karere k'ibiyaga bigari mu kurindira bandanya mwumviriza ibiganiro by'ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye aho hose tubashikira muherereye mu makambi mu bisagara ahatandukanye turiho kubganya.